iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika iratanga ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusamiranira i Washington DC. Ndabaramukije ntuti namwe bagenzi muduteze amatwi. Muri kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye aremesheje ibiganiro byo mu gitondo. Turabahaye ikaze.
Canke baje hirya nk'amaje mu Rugarama baca bahurira bose abantu mu Rugarama nabo muri Kayitesi kwa gice gitoyo bakaca baza rero bakavoma aho hantu. Rero bafite mubumba bo bayaronka iminsi yose bashobora kuza canke ntaze. Muri rusange ikibazo agihagaze kukena amazi naho nyene haba hari amabumba mu gamazi kaba tabone.
Uwo ni umukuru w'umutumba wa Makamba ya kabiri mu ntara ya Makamba nyene. Avuga ku bukene bw'amazi meza yibonekeza muri iyo ntara. Iyo nkuru n'izindi zirimwo ibikuye mu ijambo gicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije mu nama ya 70 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iri kwirabera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutabwa muri yombi kwa General Gilbert Diendere arizo gushaka gufata ubutegetsi ku nguvu muri Burkina Faso n'izindi. Mugume ku radio yanyu. Mbere y'izo nkuru zose ariko tubaze twumvirize mugenzi wacu Aloyse Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloyse, ijambo ni rwawe.
Mwaramutse Alphonse, ndaramukije namwe mwese muduteze abiri. Ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niho icegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butore yashikiriza ijambo mu nama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku cicaro c'iyo shirahamwe mu gisagara c'i New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Frederick Nkundikije ariko akurikirana izo nama, tubwire ibikuriye muri iryo jambo.
Umushyirantare Joseph Butore yatanguye ashimira Imana ibandanya gukingira Urundi n'Abarundi, arongera arakeza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon ku mabanga ajejwe ariko ararangurana ubwira bwinshi. Yaribukije amakuba Urundi bwaciyemwo muri aya mezi aheze imbere y'amatora, igihe cy'amatora hamwe n'inyuma y'amatora. Akaba yavuze ko abatavuga rumwe na leta bafashije n'abagize sosiyete sivile mu kuturumbanya umutekano. Vice Perezida Joseph Butore yavuze ko amakuru yo kuyobya amakungu yagumye atangazwa gushikaho hari amakuru avuga ko ibwiriza shingiro ryahinduwe kandi atabwiriza shingiro ryigeze rihindurwa. Yavuze ko kubona ibihugu byo mu ntara ya Afurika y'umusereko hamwe na sentare ijejwe ibwiriza shingiro byarashimagije ayo matora, ariko hakaguma hari abatayashigikiye ari ikintu yitangaje. Yavuze ku intumbero yo kudurumbanya umutekano yabaye igiti gihisha ishamba kuko byahavuye bimenyekana igihe abatavuga rumwe na leta hamwe n'akagwi k'abasirikare kabashigikiye bashaka gutembagaza leta muri kudeta. Yagarutse kandi ku gihugu kibanyi cyagize uruhara ruhambaye cyane mu kuturumbanya umutekano mu gufasha uyu mirwi mu bikorwa byayo byo gutera Burundi. Vice Perezida Joseph Butore avuga ko ataco leta itakoze kugira ngo ireke amakungu n'akarere kwishaka amahoro. Yaribukije ko amatora yasibishijwe katari yake yamaze ibyabuza imirwi y'abatavuga rumwe na leta kubandanya banta amatora ngo kuko inzira y'amatora itabafasha kuko atabanywanyi bafite. Umushyirantare Butore yaratangarije inama mpuzamakungu ko leta igiye gutunganya ibiganiro bizohuza abarundi bose. Yavuze kandi ku kibazo cy'amaradiyo yugawe, akaba avuga ko mu maradiyo arenga 23 yonyine ariyo ariko aratohozwa ku ruhara yoba yaragize mu kudurumbanya umutekano no muri kudeta. Yavuze kandi ku ruhara ruhambaye rwafasoni mu nzego za leta hamwe no mu nzego zo kugarukana umutekano mu makungu. Yaremereye amakungu ko Uburundi butazodohoka mu gikorwa cyo kwifatanya n'amakungu mu kurwanya iterabwoba. Yarangije atera akamo amakungu gasaba kubandanya afasha Uburundi. Yongera asaba ko amakungu yofasha mu gutsimbataza amahoro mu ntara ya Afurika ya Gabini hamwe no gusaba ko atagihugu na kimwe cyo muri iyo ntara coja mu bikorwa byo kudurumbanya umutekano mu kindi gihugu. Frederic Nkurikije, New York City, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri Afrika, muri gihugu cha Burkina Faso, General Gilbert Diengere yari ku mutwe w'umugwi w'abasirikare bagombye gutembagaza ubutegetsi mu ndwi irangiye. Yari shikanye ku butegetsi bwa Leta Fata Kibanza ejo. General Gilbert Diengere yanyegurutse ejo kuwa kane inyuma y'ibiganiro vyabaye hamwe n'abategetsi ku mugwa mukuru wa Gadugu. Amakuru yo kwizigira amenyesha ko General Diengere yaremeshejwe ko atazokwicwa kandi ko we n'abasirikare bari kumwe bacirirwa urubanza rumwe. General Gilbert Diengere yari yinyegeje mu buserukizi bwa Vatican ku munsi wa gatatu inyuma y'umunsi umwe igisirikare cya Leta gitanguje urugamba rwo kwaka ibigwanisho ako kagu yari arongoye. Muri Centrafrique abantu bashika 36 nibo basize ubuzima mu ntureka zari zimaze iminsi zibera mu gisagara Bangi muri Centrafrique. Izo ntureka kandi zatumye abantu bashika 3,000 bahunga barata ingo zabo. Ikibazo kiriho ubu muri ico gihugu n'ukumenya ko amatora yaratekanijwe muri uku kwezi itariki 18 azoba canke akegezwe inyuma. Ariko abategetsi ba Leta mfata kibanza muri ico gihugu ca Centrafrique bo bari baramaze kumenyesha ko amatora ashobora kwigizwa inyuma mbere n'imbere yuko izo ntureka zitangura ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye. Igihugu cy'u Faransa cyo ntigishigikiye ko ayo matora yokunguruzwa mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryo risaba ko ayo matora yokunguruzwa gushika mu mpera z'uyu mwaka. Ku ruhande rw'abaharanira agateka kazi na muntu, International Crisis Group imenyesha ko atamatora ashoboka mu bihe igihugu cya Centrafrique kirimo. Muri Afghanistan, indege y'igisirikare cya Amerika itwara ibintu izwi ku izina rya C-130 kuri wa gatanu yagize isanganya muri Afghanistan ihitana abantu 11 ku kibuga cy'indege cyahitwa Jalalabad mu buseruko bwa Afghanistan. Iryo sanganya ryabaye inyuma y'isaha 6 z'ijoro mu masaha yaho muri Afghanistan. Icyateye iryo sanganya ntikiramenyekana gushika ubu. Amakuru atangwa n'abategetsi b'igisirikare cya Amerika muri Afghanistan amenyesha ko abafuye bagizwe n'abanyamerika 6 bakorera muri iyo ndege hamwe n'abasivile 5. Mwomenya ko abasirikare bashika 1,000 aribo bari mu rugamba mu buseruko bwa Afghanistan bakaba bagizwe n'abanyamerika, abanyapolonye hamwe n'abasirikare 40,000 b'abanya Afghanistan.
Turakengurukiye Aloyizi Bigirimana amakuru aje kudushikiriza. Utugume hafi ariko kugira ngo uhave udushikiriza incamake y'amakuru dushikirije mbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Reka rero dutandukire amakuru yo mu biyaga binini. Hamwe ibihugu bya Buraya yaremeje ingingo yo gufatira ibihano byo gutaronswa inkaratasi zo gufata ingendo no gufata amatungo y'abategetsi bane bo muri Leta y'u Burundi. Abo bafatiwe ibyo bihano nabagirizwa kuburagiza ingendo ya demokarasi no kudindiza utwigoro two gutora inyishu z'ibibazo bya politike ziri mu gihugu birimo cyane cyane ubwicanyi, gukoketsa ubwicanyi n'ibindi bikorwa byose bitoteza agateka kazi na muntu. Inama y'ibihugu bya Buraya ibandanya itera kamo impande zose kwirinda ubwicanyi no kwamirira kure ibikorwa byose bigamije ubwicanyi. Gushika ubu nta kintu na kimwe kiboneka kiriko kirakorwa mu Burundi mu nzira yo kurondera inyishu za politike ku bibazo Burundi burimwo, kandi hariho ubwoba yuko ubwicanyi bushobora gusubira kwaduka. Ku munsi wa gatandatu kandi harabaye inama y'umutekano y'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini. ni mu gihe ibihugu byari mu nama y'ibihugu mpuza bakungu ya ONU. Uburundi bwaramaheje ko hariho ibihugu bibanyi bihaye indaro abantu bashobora gutera umutekano muke mu Burundi. Frederic Nkundikije numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika yabarije umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire Alain Nyamitwe ivyavuye muri iyo nama.
Iyo nama y'ubucu Burundi cyase kishikirije koko ibyemezo bigaragaza yuko igihugu kibanyi cy'u Rwanda cyafashe intumbero itabereye yo gushyigikira bamwe mu bashyiraze guhirika ubutegetsi itariki ya 13 ukwezi kwa Rusama, hamwe no kubandamiriza ibikorwa byabo hariya mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bakuru dufise menshi aragaragaza neza cyane yuko icyo gihugu cyabandanyije kiba kibarekuriye kuja ku kurokita gutora abantu mu nkambi z'impunzi cyane cyane mu nkambi y'Umusama, hamwe no kubafasha kugira ngo imyemerezo ya gisirikare, mbese no kubahirwanisha, kuko itariki 10 z'ukwezi kw'indwi igihe batereye igihugu cy'u Burundi bakiye mpaka ugaburiye ibihugu byacu u Rwanda n'u Burundi, mugabo bakinjira muri komini Kabarore mu ntara ya Kayanza, byagaragaye cyane yuko abo bantu baronse imyemerezo ya gisirikare bakayironka mu gihugu bari batuye babayemo bari bahungiyemo. Ubu rero twe twasabye yuko iyo shyirahamwe mpuzamakungu ibunka intumwa z'abahinga kuja kwegeranya ibyo byose twe twavuze, bagira icyegeranyo dushobora kuzokorera ko nk'umuryango. Icyo rero nibyo Leta y'u Burundi yasabye, kandi tukabisaba tuvuga tuti igihugu kibanyi nikibifashe cyorohereze uyu mubi kugenda kugira ngo impande ziba ziri hagati yacu zive.
Ibihugu biri muri iryo shyirahamwe ibyo byarabahaye isango ibyo bintu byo kuba byara
nasango batanze gusa iyo nama y'abaminisitiri yarashoboye kugira kurusha kuri iyo ngingo ni intambwe ikomeye, kuko mu birabyo nubwo yahavuye mu kibazo cya Sudani yo mu majyepfo yari yasabye n'igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi kiba gifite nyabura turakeneye ko muhamagaza inama idasanzwe kugira ngo turonke akaryo ko kubashyikiriza twe icyo twiyumvira ku bimaze igihe bikorwa mu gihugu cyacu no mu karere.
Mu minsi iheze mwarabonanye n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon Ntwayaziriki, turazi ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryigeze kuvuga ko amatora mu Burundi atatunganijwe nk'uko bikwiye.
Ibyo birimo amahinyu menshi Fredi, kuko yego nivyo barasohoye icegeranyo murabe neza mu cegeranyo nta hamwe bigeze bacisha mu ijisho amatora nyamatora, bavuga bati ivyabaye imbere y'amatora vyashobora gutuma twibwira yuko turatageze neza, ubwo amatora nyayo nacegeranyo nta hamwe usanga bavuga yuko turatageze neza. Baravuga bati hari ahantu hoba harabaye utuntu tunenge mu byerekeye ubuhinga bw'amatora mwabibonye biri hose ku isi. Icyo navuga ni uko icyo twavuganye na umunyamabanga mukuru wa ishyirahamwe ONU yavuze ati yewe ndabahimiriza yuko muganira natwe, turamubwira tuti koko impanuro kivyeye muhaye twebwe twarayumvise, mbese twabimvise n'imbere yo kubivuga, kuko itariki 1993 ukwezi kwa Nyakanga mukuru w'igihugu yanditse ko umukono ku itegeko rishyiraho umugwi uzokwiga ikibazo cy'ibiganiro hagati y'Abarundi. Uwo mugwi rero uzoguza umunani 15 uzora umugwi wuguruye uzoshobora gutuma ibyo biganiro kuko biba mugabo tukavuga tuti ijambo ribwiza guhagwa Abarundi,
ariko uyu mugwi ntiwemewe n'abandi Barundi bari mu ishyirahamwe SNLD eka n'abandi Barundi bavuga ko uyu mugwi utazorangura icyo gikorwa cyo kumvikanisha Abarundi. Ivyo mu bivuga kwiki?
Ndende Barundi uwo n'umugwi akunda akabi muvuze nsinzi n'izina ryako babagiye hamwe bakagira ivyo icyo akagwi bashinze kabonyiba seruke Barundi bafise mega iyihe manda, kuko seruke Barundi bose bayikuye bayihawe nande. Icyo nzi cyo navuga nusubiramo ni uko Abarundi bose bafise ijambo, ibibazo bijyanye n'umutekano, ibibazo bijyanye na politiki, ibibazo bijyanye na navugana n'ubutunzi n'ibindi bibazo byose ni ibibazo by'Abarundi bose, si ibibazo by'abantu batatu bane batanu ngira ngo bafise umwanya munini wo kwiyumvira cyangwa bo baba nubwo baba basoma amashuri ibihinze ntabwo basumba bashobora gusumba Abarundi bose cyane.
tugume mu Burundi. Ubukene bw'amazi buri munekeza cyane mu ntara ya Makamba iri mu manuko bw'igihugu cy'u Burundi. Ihuriwe ko nabo bakumugwa mukuru w'intara nyine hamwe nabo bahagati mu makomine agize Makamba. Fidelite Ishatse ari mu ntara ya Makamba, reka atubwire uko byifashe.
Iyo ngorane y'ikena ry'amazi meza yibonekeza bice byose by'intara ya Makamba. Nko ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, hari amakartier amwamwe yubatswe inyuma y'izindi atarigera kubita ijisho amazi mu ibombo, kubera ko kuva acubakwa ata amazi meza bigeze baronswa. Twaganye n'umwe abanyagihugu wa muri Nyankoni, imwe muri ayo makaritie mashasha ari ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba.
Haraheze imyaka itandatu amazi tuyavoma mu mwonga, dukoresha amazi ya Rusengo, bomesha ibibido hanyuma tukayabika mu magunguru. Duca tuha abavoma ku munsi tukabariha ikibido ijana cyangwa ijana n'itanu bakuzuza ingunguru. Ijamwo nk'ibido cumi n'imwe, urumva ko bica bihurira n'igihumbi n'ijana.
Turetse ibice byubatswe vuba ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, no mu yindi micungaro twagendeye twasanze ingorane y'ikena ry'amazi iguma yibonekeza. Aha turi kumwe n'umukuru w'umutumba wa Makamba ya kabiri, Mariam Nduwimana.
Nubona nkaho siko turagendagenda ngaha nta na hamwe hari amazi, keretse bamaze kuva ngaha bakamanuka hari yepfo ari ahantu hari ubuhonga niho baca bakajya kuvoma bose, abantu bose. Ahahose nta na hamwe hari amazi, nimpaka tugende ku buhonga bwo hariya hepfo. Kandi na hariya muri karitiye twavuye hariya muri karitiye Swahili nta mazi rusange abanyagihugu bavoma bose, nimpaka bagenda ahantu hepfo mu mwonga ku buhonga cyangwa bajye hirya nk'amajya mu Rugarama baca bahurira bose, abantu bo mu Rugarama n'abo muri karitiye Swahili igice gitoya bagaca baza rero bakavoma aho hantu.
Rega bafise amabomba bo bayaronka iminsi yose
bashobora kuza cyangwa ntaze. Muri rusange ikibazo bagihagaze kukena amazi naho nyene haba hari amabomba mbwa amazi akaba atabonetse.
Nk'uko uyu mukuru w'umutumba aheje kubivuga, n'abafise amabombo nabo nyene icyo kibazo ntikibasiga inyuma.
Amazi kweri biragoye kubera ko aza ateba aho iwacu, kubera amazi arakena azi isaha imwe agaca agenda.
Iyo saha ho azira ko murayizi?
Iyo saha turayizi ni saa saa tanu agaca agenda saa sita.
Nibishitse ntimuvure mucya munja kuvoma?
Ca tuja mu buhonga ahantu hasanzwe hari amazi nyene atakama.
Mwonga?
Yeah.
Nko kuva ngaha gushobora mujya kuvomerera ni ibirometero bingana?
Birashika nka bitanu.
Iryo kena ry'amazi ryatumye bamwe abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba biyungunganya ku giti cyabo kugira ngo biyegereze amazi. Atu muri komine Kayogoro muri zone Gatabu ku mutumba Gatabu turi iruhande y'ikinogo kirekire kizibijwe imbaho, mbere utabizi yo kwibaza yuko ari ahantu hagenewe ubwiherero. Ariko rero ndari muri ico kinogo hari amazi adudubiza ava mu kuzimu, ni nayo ariko baravoma bakoresheje akadumu kabohesheje umugozi muremure. Mu kuvoma baraheze bagateraho akadumu maze bakakwegesha umugozi.
Hanyuma cyo cumi na zitanu kujya hasi n'imbizi ziva hasi
kuzimu. Ni ikinogo kimwe ryari?
Ndakimaranye imyaka itatu ndacinze ibaye afise bose, kuko asaba uburyo buhanitse imetero n'ibihumbi bitanu kuyimbisha.
Byabajyamo gute?
Uyu mugambi wo kumbisha amazi nk'aya wavuye mu nkambi mu za Tanzania azanywe n'abantu bahungutse nto twabiboneye. Uyu mugambi kuza turayimbuka nyine tuvoma ya nyene, haba mu mvura haba mu ki tuvoma ya nyene. Amazi yo mu ibombo yaje ati tuyakoresha guteka gusa, mugambi nk'ubu yakamye tuyadukoresha guteka no kunywa. Wagosa baradufata ngo duhe imiti yo kuza turashyiramo hakurya.
Ibyo binogo by'amazi yarakwiragije ku mutumba wa Gatabu, ingo zibiri kuri zitanu ziba zigifise. Naho biri uko abanyagihugu twavuganye ntibabyishimiye cyane, ku bwabo bakoresha ubwo buryo bwo kwifashisha kubera ko atakundi bari bugire. Ahandi ho icyo basaba n'icyo bifuza ni uko amabombo akwiragije kuri uwo mutumba yoheza akazamo amazi.
Ubu dufite akarusho kanini cyane, ubu biratworohera, tworerwa nk'uko tuyakura hafi kandi twayakura.
Oya, tubaye mwakunyere kubera ata buryo dufise. Iyo tuba dufise uburyo ho urumva tworondeye ingere tubikora, mugaye ipomero turi bubironke kubera turi abakene.
Ikintu duhomba ni uko kwibomba muvoma amazi meza ahinguwe ariko araha mu kinogo, usanga nyene utarose n'udukwito kubanza kuyateka, usanga ari ingorane. Muga kwibomba uyavoma uko nyene ushika wimwira uko nyene.
Ajya amazi tuwimba mu binogo usanga arimo inzoka, rero usanga afise ingorane. Leta irakwiye kudufasha tukaronka amazi meza. Turabarundi kandi twese turumwe, tukaronka amazi meza kuko n'abandi bayaronka.
Umuyobozi bw'intara ya Makamba, umwunganizi wa Buramatari Zake Tuyikeze, yatubwiye ko icyo kibazo cy'ubukene bw'amazi bakizi kandi ko atari cya vuba. Amenyesha ko ubutaka bw'intara ya Makamba burimo amazi akwiye, ariko ingorane nyamukuru bafise ihagaze ku bikoresho byo kuyegereza abanyagihugu ni nacyo gituma asaba leta n'andi mashyirahamwe ni nacyo gituma asaba leta n'abandi bose basanzwe bafasha muri ico gisata ko bafata umugongo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Muri Kongo naho ababana n'umugera wa sida bo mu muji wa Goma barinubira cyane uburyo leta y'intara ya Kivu ya ruguru ibatererana ikabisa naho ibaraba nk'uko atari abantu nk'abandi. Inkuru irambuye turayigezwaho na Bwana Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal numenyesha makuru wacu akorera Goma mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa.
Ubwo igipolisi cyabuzaga abantu babana na gakoko ka virus itera sida PVV mu rurimi rw'Igifaransa kwinjira muri sale yine kwishinga amategeko yo mu ntara ya Kivu ya ruguru nkuko twabibwiwe na bwana Jimmy Basila umwe mu barwayi ba sida wo mu muryango Rakoje hakurikijwe ingingo ya 11 y'itegeko nimero 08/011 ryo kuwa 14 z'ukwezi kwa 7 2008 bivugwa ko leta ya Kongo ari igomba kuvuza no gutanga imfashanyo ku barwayi ba sida. Ku ruhande rwe madame Fatuma Eugenie we mwishyirahamwe Ikope Plus yatubwiye ko batazi amafaranga ashinzwe kubafasha aho yahereye.
Kuvuga ko inteko ishinga amategeko ya province ya Goma yemereye abantu babana n'ubwandu kuzabahereza amafaranga agomba kujya bafasha mu bibazo bajya bagira mu bibazo by'uburwayi by'ibizamini no mu buryo bagomba kubaho mu buzima bwabo buruhije barimo. Ariko hashize imyaka irenga ibiri kuva basinya nta na kimwe bari batunganya uko basinye na ko bajye baricara ntabwo tuzi ayo mafaranga agomba gufasha abo barwayi aho yahereye. Ni nayo mpamvu utubona hano imbere y'inteko ishinga amategeko biragaragara yuko babona ko ikibazo cy'abantu babana n'ubwandu batakitayeho kandi ni ikibazo kitwugarije twese uretse nanjye nabo n'abandi bose ikibazo twese kiratureba.
None twumvise ko babangiye ko mwinjira muri ya mu inteko ishinga amategeko kugira mubonane n'abakuru muri kwigaragambya hano hanze.
Subwa mbere byo ngibyo biba buri gihe uko tugeze imbere y'inteko ishinga amategeko abapolisi baradukubita bakatwirukana bakadukorera n'ibyamframbi tujugunya mu mabarabara ariko tugerageza kwandika n'inyandiko zacu n'impapuro barazica ibintu byose bakabyangiza babona ko nta kibazo bafite kijyanye n'ibibazo abantu babana n'ubwandu bafite.
Madame Fatuma Eugenie aravuga ko guverinema igomba gufata abarwayi ba sida kimwe nk'abandi.
Guverinema ya Nord Kivu tugira ngo ikamate ifata abantu uko bakagombye gufatwa n'ibifata abarwayi babana na tuberculose cyangwa se abantu ba diabete bakabafata kugira ngo babafashe n'abantu bugarijwe n'ikibazo cy'ubwandu bw'agakoko gatera sida kuko nibatashyiramo agatege kugira ngo babafashe turabona ko population yose hano igoma ifite ikibazo kandi kiratureba twese.
Madame Amina Binti Masudi umwe mu barwayi ba VIH sida aravuga ko inteko ishinga amategeko yo muri Kivu ya ruguru hashize imyaka 3 itoye mu ngingo y'imali miliyoni 270 z'amafaranga ya Kongo akaba ari amafaranga arenga amadolari 300,000 y'amanyamerika agomba gukoreshwa mu kwitaho abarwayi ba sida. Igoma Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal ijwi rya Amerika.
Ubonaho nimwumvirize ijambo rishikiriza amagabo n'imigambi ya Leta Zunze za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Gukomeza iterambere mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afrika yo munsi bugaragwa bwa Sahara ni ikintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimikiye ko cyane. Umugambi ujejwe korohereza ubudandaji hagati ya Amerika na karere ka Afrika, African Growth and Opportunity Act, mu mfunyapfunyo AGOA, akaba ari wo mugambi mukuru ku vyerekeye ubudandaji na karere ka Afrika. Ibiharuro vyerekana ko hari ukumvikana muri Afrika no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko uruja n'uruza mu vy'ubudandaji atantambamyi no kongereza imitahe mu mahanga ari ibintu nkenegwa kugira bitume haba iterambere mu vy'ubutunzi no kugabanya ubukene. Kongre ya Amerika yemeje itegeko ryashyizeho umugambi wa AGOA mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020, umugambi watumye ibidandazwa bitari bike bivuye mu karere ka Afrika byinjira ku masoko ya Amerika bidatanze amatagisi. Umugambi wa AGOA warashoboye gufasha ibihugu byemerewe muri uwo mugambi kukuramo inyungu birashobora gushorera ibidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugambi wongera utuma haboneka ubuzi n'iterambere mu butunzi. mu mwaka w'2014 ibidandazwa atari bitoro ibihugu vya Afrika vyashoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hisunzwe umugambi wa AGOA vyashitse ku miliyaridi zine n'imiliyoni amajana ane z'amadolari mu vyiyongeye hafi y'incuro amajana abiri na mirongo itanu kw'ijana umuntu abigereranije no mu mwaka w'2021. Ukwiyongera kw'amahiringurira atarayi ibitoro vyatumye haboneka ubuzi bugera ku bihumbi amajana atatu mu bihugu bikora inyungu mu mugambi wa AGOA. Akamaro k'umugambi wa AGOA vyatumye uwo mugambi ushigikirwa bikomeye muri Kongere ya Amerika. Muri iri Kongere ya Amerika ikaba yasubiye kwemerera uwo mugambi kubandanya mu kindi kiringo c'imyaka cumi. Ivyo vyerekana ukwiyemeza kwa Amerika ku migenderanire ikomeye y'ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika no kuvyerekeye gushigikira iterambere mu butunzi ryo mu kiringo kirekire kiri imbere ry'akarere ka Afrika. Itegeko rishasha rya AGOA ryarongeye ko ingingo isaba gukomeza uruhara rw'abapfasoni mu iterambere mu vyerekeye imibano politike n'ubutunzi mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ivyo vyemeza uruhara rukomeye rw'abapfasoni mu karere ka Afrika.
Ijoro rya ijambo ribashikirize umugabo n'imigambi rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasoza ibiganiro byacu byo muri kano gatondo, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyizi Birigimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije mu kanya.
Muri Burkina Faso, General Gilbert Diengere yari ku mutwe w'umugwi w'abasirikare bagombye gutembagaza ubutegetsi mu ndwi irangiye muri ico gihugu ca Burkina Faso yishikanye ku bategetsi ba leta mfata kibanza. Amakuru yo kwizigirwa amenyesha ko General Diengere yaremeshejwe ko atazokwicwa kandi ko we n'abasirikare bari kumwe bazocirirwa urubanza rumwe. Muri Centrafrika, abantu bashika 36 nibo basize ubuzima mu ntureka zari zimaze iminsi zibera mu gisagara Bangi cyo muri Centrafrika. Izo ntureka kandi zatumye abantu bashika ibihumbi amajana atatu bahunga barata izabo. Ikibazo kiriho ubu muri kiyo gihugu ni ukumenya ko amatora yarategekanijwe muri uku kwezi itariki 18 azoba canke azokwegezwa inyuma. Muri Afghanistan, indege y'igisirikare cha Amerika itwara ibintu izwi ku izina rya C-130 kuri uyu wa gatanu yagize isanganya muri Afghanistan ihitana abantu 11 ku kibuga cy'indege cyahitwa Jalalabad mu buseruko bwa Afghanistan. Iyo sanganya ryabaye inyuma y'isaha zitandatu z'ijoro mu masaha yaho muri Afghanistan. Icategeye usanganye ntikiramenyekana gushika ubu. Ibiro vyishiramwe mpuzamakungu vyita impunzi ku isi HCR bimenyesha ko impunzi zishika ibihumbi amajana indwi arizo zizoba zivugwa ko zizoba zinjiye mu mugabane wa Burayi uyu mwaka. Ico gitigiri nyene gishobora kuba kimwe no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Ibiro vya Perezida Obama bimenyesha ko Uburusiya bwitandukanije n'ibindi bihugu mu kugaba ibitero vy'indege muri Siriya ku gatwe kacu.
Juti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikro mwari kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Tubatumire kubandanya mu kwirikira ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika. Mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.